culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe n'icuti bagenzi miko murakuriki gano vya radio indundu culture n'umwanya wa makuru mu kirundi amakuru yo kuri no mugoroba ku wa gatatu tariki ya 26 kwezi kwa gatatu 2025 agizo n'izingingo nkuru zikurikira Umugwi igihugu wigenga uje jidagata ya kazi na muntu CNIDH kuva kuri 2025 ukwezi kwa ntwari 2025 wagumijwe ku rugero rwa A n'umugwi wishira hamwe mpuza makungu uje jidagata ya kazi na muntu Alliance Global des Institutions Nationales des Droits de l'Homme Ganeri urongo 6 vinyini murabavuga ko uwo mugwi ugiye kukomeza ukora neza isunzwe itegeko uri wugenga naho biruko uwo mugwi uranegura ko ari abantu bagipfu ungwa kuvyaha biba bidafashe no mu buryo butandukanye mu ntara z'uburengero ari naho usaba kwivyo byo hagarara ivyo bikaba byavugiye mu nama watunganije mu ntara ya Bubanza kuri uyu wa kabiri harabandanya hibonekeza isenyuka y'imisozi mu misozi ya Namiye gisagara ca Bujumbura bamwe baba mu bice vya Sororezo kamesa na Gikoto berekana ko gushika ubu abatekewe nubwo bako ivyo bimanga bishobora guhitana ubuzima bwabo n'ivyabo amahinga mu kinga ibiza n'isibe mza kumva ico babona cokogwa kugira ngo iyo misozi ntibandanya isenyuka umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari dogere bisata bya leta bijejwe kugenzura ni ivyo gucukura n'idandazwa ry'ubutare mu gihugu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ivyo bidashobora kubandanya kuko ubutare ari ubwa leta makuru saya gusa tubafitiye n'ayandi na makuru agaranwe bw'ivyuma na matu yabona Yesu Tiyodone niyanzwe meje ndabashikirize mukanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
Ndasubiye kuba hamwiriwe mwarimweje kuvyumva mu ngingo nkuru k'umugwi w'igihugu wigenga uje by'agata y'akazi na muntu mu Burundi CNIDH kuva kuri wa 2025 ntwaro no mwaka wagumijwe ku rugero rwa ano mugwi wishiramwe mpuza makungu uje by'agata y'akazi na muntu Alliance Global des Institutions Nationales des Droits de l'Homme Ganeri mu gihe CNIDH wari wamenyeshejwe n'igishyamwe ko ushobora gushigwa ku rugero rwa B mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka urongoye CNIDH mu kiganiro yabamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu yasigaye ko ivyo vyavuye kukwitanga kwaranzwe n'uyo mugwi 67 muraba avuga ko umugwi CNIDH ugiye gukomeza ukora neza hisunzwe itegeko riwugenga kurikira 67 muraba
komite ishinzwe kuduza ku rugero A canke kumanura ku rugero B yishira hamwe mpuza makungu y'ibihugu rijejwe agatwe kazi na muntu Ganeri yaraye itangaje icese ko kuwa 2025 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025 ko umugwi w'igihugu wigenga CNIDH wagumijwe ku rugero A kutugumiza ku rugero A ni ikimenyetso kigaragaza ukwitanga kwa CNIDH mu gutunganya umurimo wo gukingira no guharanira agateka kazi na muntu umugwi CNIDH uremeza ko ikiringo cy'umwihozo wa dosiye yawo kabaye akaryo ko kwiga ibitari bike uzokoresha mu kurangurana ubwira imirimo yo gukingira no guteza imbere agateka kazi na muntu umugwi CNIDH uriyemeje kubandanya ukora neza hisunzwe itegeko ritugenga umugwi w'igihugu wigenga CNIDH uratumiriye abarundi bose n'ababa mu Burundi kugira urunani rw'intamenwa mu gutsimbataza leta irangwa no kwishyira no kwizana hamwe no kubahiriza agateka kazi na muntu arivyo shingiro rya demokarasi
naho biruko uyo muguru anegura ko hari abantu bagipfungwa kuvyaha biba bidafashe no mu buryo butandukanye mu ntara z'uburengero ari naho usaba kwivyo byo hagarara ivyo bikaba byavugiwe mu nama yo kuri wa kabiri watunganije mu ntara ya Bubanza wose ari kwiro mugwi mu ntara z'uburengero yegeka ivyo bikogwa kubajejwe intwaro n'abapolisi bamwe bamwe bazimanganya amatohoza ariko abajeje gucimanza na cyane cyane inyamiramabi basaba ko boza barakarihiza ubwenge bagahabwa n'uburyo kugira ngo amadosiye yihute gukogwa ahibubanza twakura mugenzi wacu Alex Nkeshimana
ukuzuza nabi ibitabo byandikwamo abafunzwe bamwe ndetse ntibanandikwe abanyororo bakarenza iminsi itekanijwe gufungwa gufungirwa ideni ry'amafaranga kabicaha abana bafungirwa hamwe n'abakuze be n'ubwinshi bw'abafungwa mu busho abafungwa bidatomo yico baba bafungiwe byo ni bimwe mu vy'umugwi w'igihugu wigenga uje watazi na muntu wasanze bikogwa mu busho mu karere k'uburengero cyane cyane mu ntara y'ubanza mu nama uyo mugwise NIDH yatunganije ubanza ku munsi wa kabiri bahamagarira abo vyega bose gukinga gatya kazi na muntu ujejwe akarere ku burengero muri CNIDH uwo mugwije batazi na muntu Jean Paul kiri mutumye arerekana yuko hari nabajejwe intwaro canke y'ipolisi bajuragiza amatohoza ati biratangaje aho ufunzwe aguma komenote ubukene binyamiramabi babagore no kutagira ubuhinga mu gutunganya dossier z'amabi afatiye ku gitsina kuri ako gahaze ujejwe igipolisi kinyamiramabi muri komisariya y'igipolisi ibubanza akaba amenyesha yuko hakwiye karihirizwa ubumenyi inyamiramabi mu bijanye no byagataye akazi na muntu inyamiramabi bagaronswa uburyo bwo gukora amadosiye no kuyashikira muri za parike akubakwa ubusho bukwije ibisabwa inyamiramabi arenze amateko nawe ahaganwa bimwe biboneka umushikiza manza wa Republika ibubanza akamenyesha yuko ubu atamwana akwiye gufungwa dafise imyaka 15 inyamiramabi bahamagarirwa gukoresha neza ububasha bahabwa n'amategeko mu mugwi w'igihugu je bataza muntu bakamenyesha yuko hagize umuntu azimangana anyurujwe bakegurwa amatohoza ni mu gihe abantu banyurujwe mu mwaka w'2024 ibubanza atanumwe yigeze asubira gutogwa umuyobozi mukuru wa buramatabi nta ibubanza akaba akenguruka cyane umugwi w'igihugu je bataza na muntu kuri iyo nama ngo izotuma ivyo gukinga agatakazi na muntu byubahirizwa muri iki gihe buca tuja mu vy'amatora Alexis Nkeshimana Radio Indundi Kirti
Alexis Nkeshimana urakenuye mu gisata c'ibidukikije habananya kwibonekeza isenyurwa ry'imisozi mu misozi yana migisagara ca Bujumbura bamwe mu bice vya Sororezo Kamesa na Gikoto berekana ko gushika ubu batekwe n'ubwoba ko ivyo bimanga bishobora guhitana ababo n'ivyabo kuko atakirakogwa bagasaba gukingira no kuronswa abamaze gutizabo aho bakikumusa ya muhinga mu gukinga ibiza n'isibe abona ko ivyo bice bitobandanya vyubakwamwo mu gukinga kwiyo misozi ibandanye isenyuka ari sendayize
abanyagihugu berekana ko gushika ubu bataratahura ivyabashikiye baravye uburyo misozi yasenyutse ni nk'ababa ku misozi ya Kamesa co kimwe na Sororezo
hatwebwe twahabaye kera tuzi ingene uwo musozi wari umeze ariho twakinira kari agapira ntari aribaza ati none ibi bintu biraba kuko ntaruzi gwaca ngahara utuzi dukeya tuza tunyororomba tuva hari kwikaburimbi natwone
ibintu byasuce twaje tubona byose ataguma yamamanga arasiduka byinshi inzozi turabomora aho bizo byazanaga
abanyagihugu basigura ko batabaje ariko batararonka ubufasha ndetse bamwe muri bo bamaze no guta izabo
kutubwira ngaho hose hari imihana y'abantu nyuma yaho bari mu inzu zazo zasidagurika barabiriyo baja niyo barebeshe basembereye basabye indaro
ubutegetsi bwoza kudutugirira neza turabe yuko bwo dutabariza ariko ntacu tubona
bemeza ko uwo munsi barara ntibuca mu gutinya ko n'izindi nyubako zononekara harimwo n'inyubako rusange
ahubwo twicura bani barabara yuko hari yaruguru zotinduka kuko ikimanga kiragegere biriya rya kaburi naho ne urumva ko hari yajabuka kujya munsi barabara imanga igera munsi y'ikaburimbi nyine
n'imvura iguye mono ararahagaze ntibuca
abanyagihugu bagasaba ubufasha
abagira neza na leta irimo ikazi kadufasha kugira ngo ikimanga gihagarare no kuraba ahantu mu bishira abantu babuze ibyabo basitukiye kuri impomoka ubu batafise aho bakiye ku masaya habashyira abana babo n'imiryango yabo
umuhinga mu gukinga ibiza n'isibe Atanazi Nkunzimana we arerekana inyifato ibereye kugira ngo ivyo ntibibandanye byibonekeza
icambe nuko abene igihugu bufata nkama kwirinda bakamenya yuko aha gace ganamiye igisaha cya Bujumbura bakagabanya umurindo kubaka kuko uko bahubaka baremereza iyi si ahantu babona hagitangura imvovu baci bihutira gutera ibyatsi bifatisha ariko bifata mu gihe ari imvovu kintoya abaturongoye baje imbere by'ukuri bakabuza ahantu hose babona ko hibonekeza ko hoba hariho izi mvovu ibihomoka cyangwa imigaga kuhubaka cyangwa kuharima gutyo bakanafasha rero gukinga aho bigishoboka
imvo nyamukuru zikunda gutuma haba isenyagurika ry'imisozi harimwo uko imisozi iteye ni ukuvuga cyane cyane ahanamye abantu bubaka batubahirije amategeko hamwe n'ihindagurika ry'ibihe
Radio Indundi Culture
Kajyo indundu kiritira makuru ya charawana ya kuisa chumi na zibi nimi notamiro ngiviri numunani mkuru igigo chugurunda li dogera ibisata vya leta vijajo hugenzura ivi chukugwa ni dana zwajubutare mugihugu wama sigura ko wakiingiri kibaba abantu wigarulie urere buri mugo butare gihugu gigakena kandibo wadasiba gushora mkigani ya gira nye nivyo ibisata mge na bene ayo mashira hamge achukuru butare kuru yu waga tatu Evariste Ndayishimiye yavuze ko ivyo bidashobora kubandanya uko kuko butare ari ubwa leta acatangaza ko ubu leta igiye kubitunganya gushasha kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
uno munsi rero tugira tukabura mu kajagari tuje mu gihe cyubatse neza ntawe uzosaba kuzimba ntawe uzosaba gupima nawe abantu bakontora barashobora guca bahigiturire abajejwe kubikontora ba OBEBE mukabo nawe ndabace mu gihe umwe ngasanga bahumirije ahantu bateza gukandu nabo nyene bizaba ari cyo kimwe espeso cyo cyaje n'itega cyo tugiye kubitunganya neza hari habandi bagiye barafata hose ngo ni wanje kwitangira ugaca wicarira tugaguma dushonje kandi twategereza gusoroma udasoromye kwaheri uhatambikiza ibyo ntibirimwo utari n'ubwa leta ibyo byo gutambikiza ari habitangiye ngo ni wanje imurehe nico dupfa abantu bose batwirutse ko kuri murehe nabari abaritangiye barakomeje ni wanje wawe mpande iwawe mpande nimubanze mu byumba abantu bavuga ko bafise iwabo byose bisubira kubitondesha gushasha leta niyi planifya ni hehe duhera niye tugarukira kuko bose ariko baravuga nababaza ntinyereka kuri konta banki amahera mwazanye mbese sema kubera iki indongozi do bene ministere nacyo mwari mwinezwe ko ajya kaguha muri iyo n'amadolari uca wihumiririza kigiriza ashaka nge rera umuntu none ngo perimetre y'ubutare kuva mu cibitoki gushika mu kirundo gakoze iyo perimetre iraba gushika ariya mu kirundo hariya ibusoni uburundi bwose rero twasanga bwarakutse dusubira kubitondesha gushaca conformement kuri code ko ntanu bari conforme kuri iyi code
Evariste Ndayishimiye akaba ari umukuru w'igihugu c'u Burundi ishyiramo ijejwe gutanga amazi n'amatara Regidezo isabanyagihugu rivuga ko bubatse ku mihora yaryo itwara amazi n'umuyaga nkuma makati yatandukanye zone Ngagara ni muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura kwihutira gutanga inzira zazoca ibikogwa by'umugambi wiswe Asante bigamije gusanura imihora itwara umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura mu itangazo ryaryo ryo kuri uyu wa 2025 Ntwarane Regidezo ntitomora ryari ibyo bikogwa bizotangurira ababa muri ayo makarati agiye kurangurirwa mu ico gikogwa bavuga ko biteguye koroheza umugambi Ejide Nahayo
amakartie ya zone Ngagara ya 3, 4 na 5 nishiramwe Ejidezo rivuga ko ryasanze hibonekeza cyane inyubako zica kuri iyo mihora y'amatara hamwe n'amazi namwe kandi mu makartie y'igisagara cha Bujumbura mega nkuba wa Ejidezo kunze gucika ababa muri ayo makartie bavuga ko biteguye korohereza ibikorwa by'iryo shira hamwe zimwe mu nyubako z'abanyagihugu ziracyo mihora y'amatara ya Regidezo ni nkiza abanyagihugu baguza amatongo ariko batazi ko hari mihora ya Regidezo ihaca canka ashikira umuyaga nkuba wa Regidezo cabine electrique mu gifaransa itangazo rya Regidezo ntitomora neza ryari bikogwa byo gusanura iyo mihora y'amatara bizotangurira ico bamwe mu banyagihugu bemeza nuko barohijwe n'iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba rikunze kwibonekeza muri abo makartie bakizera ko ivyo bikogwa bishobora kuba agahengwe n'ivyamara gukogwa biciye muri uwo mugambi Ascent accélérer la transformation de l'accès à une énergie propre et durable mu gifaransa wibanki isi yose ugamije kongereza urugero rw'umuyaga nkuba mu Burundi uretse gusanura iyo mihora y'amatari ishaje uyo mugambi ugenewe abanyagihugu barenga imiliyoni 2 amashyirahamwe ya leta 1,200,000 hamwe n'amahinguriro 6,600
Jide Nahayo nawe urakenuye mu gihe igihugu jeje gutunganya amatora mu Burundi seni uvuga ko ushimishwa n'urugero abakenyezi bariko bitegurira ko guserukirwa mu matora atandukanye werekana ko mu kwakira no kwiga intonde z'abemerewe kuzokwitoza ko guserukirwa kw'abakenyezi kwafatiwe ko mu gihe amashyirahamwe haranira ineza y'abakenyezi yerekana ko mu matora yaheruka habaye intambwe abakenyezi baraserukirwa gushika ku bice 11% mu namashinga teka ariko baguma munsi y'ibice 30% mu matora yo ku mitumba umuvugizi w'umugwi seni yabwiye abamesha makuru kuri wa gatatu ko bikunda ko muyimirije iyindi ntambwe yotegwa hamwe abo bakenyezi bo kwitoza kanashira imbere imigambi ihindura ikibano kumviriza François Bizimana n'umuvugizi wa Seni.
Ukuntu abazokwitoza bazanye intonde zawo subahirije ibitegekanijwe nibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi umugambwe wose cankuru nani utabagubahirije yuko muri batatu bakurikirana habwizwa ko barimo umukenyezi ubwo rutonde rwaca rusubizwa inyuma twebwe rero twavuga yuko iserukirwa ry'abakenyezi isoho barimeze neza akamo ka mbere ndagatera abo bakenyezi nyene kugira ngo giye hazohageze yuko baje kwiyandikisha ngo bazokwitoze mu kwezi k'umunani uno mwaka bazosidukane niyo ko nta utora utari ku rutonde none nubundi kwingo bazubatse kandi uko urugo gubakwa ariko n'umutumba ubakwa ariko n'igihugu cubakwa cobuza yuko ushobora no guhagararira umutumba ntankeka barizo bakagutora kandi mu batorana jewe ndi mu cenda kenguruka yuko ivyo bakoze bishimishije n'ikimenyamenye he nko mu makomine n'ahantu 2005 bavuye nko ku bice 13 kwijana ubu bakaba bageze ku bice 36 kwijana ndumva yuko abatora bashi hama mu nama shinga mateka ubu bageze ku bice 41 irenga gatoyi kandi vyari 30 gusa muri 2005 we ntiwumva ko bashimye ivyo bakora mu nama nkenguza mateka harigeze gushika naho abakenyezi baserukirwa ku bice 46 kwijana byumvikana neza yuko bishimishije nk'umurundi nanje nja gutora nkabona nabatowe ingene bakora birashimishije.
François Bizimana akaba ari umuvugizi w'umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora Seni mu Burundi ari nawe turangije ko amakuru yacu ku isaha 12:35 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire Mathieu habona Yesu yamfashije mu ngabwe ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze kubandanya mugira umugoroba mwiza ariko amakuru naharangiye ibiganiro kuri Radio Ndindi Culture birabandanya